Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ikaze mwese kuri radio yanyu. Mu Burundi, umuhari mapu Burundi Buhire urasaba abakandida bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu Burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona.
Dusaba yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingira Abarundi, kugira hafatwe bake. Ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika ajyamanama yahuza abantu benshi, amanama y'imigambwe, eka ingingo zose zotuma Abarundi hafatwa bake.
Uwo ni Libera Ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari mapu Burundi. Pape Diouf wigeze kuyobora ikipe y'umupira w'amaguru yo mu gihugu cy'Ubufaransa Olympique de Marseille yabaye umunyasenegali wa mbere wahitanywe na virusi ya corona. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yasabye imbabazi kubera urugomo rwa polisi ku baturage. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahereye kubavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yasabye imbabazi kubera urugomo rwa polisi ku baturage, inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Kuwa gatanu mu cyumweru gishize, guverinoma ya Kenya yashyizeho amategeko y'umukwabu nijoro mu rwego rwo kurwanya virusi ya corona. Polisi yashyizemo ingufu cyane kugira ngo abaturage babyubahirize. Yakoresheje ibyuka biryana mu maso n'inkoni, ndetse hari abaturage bemeza ko yakoresheje n'amasasu. Ni gutyo umuhungu w'ingimbi ufite imyaka 13 y'amavuko yapfuye ejo bundi kuwa mbere arashwe mu murwa mukuru Nairobi. Yari yihagarariye ku ibaraza iwabo mu gihe polisi yari irimo ishushubikanya abaturage mu muhanda imbere yaho kugira ngo binjire mu ngo zabo. Usibye i Nairobi, polisi yahanganye kandi n'abaturage no mu mijyi ya Kisumu na Mombasa. Mu ijambo yavugiye mu ngoro akoreramo State House, Perezida Kenyatta aragira ati: "Nsabye imbabazi abanyakenya bose kubera polisi ikoresha ingufu nyinshi bikabije." Avuga ijambo rye kandi yerekanye abantu babiri b'urubyiruko bakize virusi ya corona, maze ati: "Twese nidufatanya tuzayitsinda." Minisiteri y'ubuzima ya Kenya itangaza ko abamaze kwandura virusi ya corona barenga 80 mu gihugu cyose cya Kenya.
Igihugu cya Ethiopia cyasubitse hatora yarateganijwe mu kwezi kwa 8 kubera icyorezo cya virusi ya corona, inkuru mugezweho na Frederic Mundikije.
Amatora yasibijwe mu gihugu cya Ethiopia n'amatora abashingamateka yarateganijwe mu kwezi k'8. Umurwi ushinzwe gutunganya amatora ejo ku munsi wa kabiri niho watangaza iyo ngingo yaciye yemerwa n'imigambwe imwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo matora n'amatora abenshi bavuga ko yari kwerekana ukuntu ubutegetsi bw'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yaraguye ibitari bike bwifashe muri icyo gihugu cyahoze gitwarwa n'abategetsi b'igitugu. Umurwi ushinzwe gutunganya amatora wavuze ko wafashe ingingo yo kunguruza amatora kubera ikiza cya corona. Wongera uvuga ko uzotangaza igenekerezo rishasha ry'amatora igihe icyo kiza kizoba kimaze gutorora.
Senegali yatangaje umuntu wayo wa mbere wazize virusi ya corona. Fide Niyongabo akomeza iyi nkuru.
Pape Diouf yahoze ari umuyobozi mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo mu gihugu cy'Ubufaransa Olympique de Marseille yitabye Imana ku munsi wa kabiri mu gihugu cyiwe cy'amavuko cya Senegal. Niwe munyasenegal wa mbere ahitanywe n'ikiza cy'umugera wa corona nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Senegal. Pape Diouf yari afise imyaka 68 muri iki gihe. Yayoboye umugwi Olympique de Marseille kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2009. Yariko yivuza mu bitaro byo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Perezida w'igihugu cya Senegal Macky Sall yatangaje mu butumwa ku rubuga Twitter ko yakwirikiraniye hafi amagara ya Pape Diouf inyuma y'uko ajyanywe mu bitaro. Yamuteye iteka nk'umuntu afise igihagararo kinini cyane ku bijyanye n'inkino. Umugwi Olympique de Marseille yigeze kuyobora wamenyesheje ko azoguma ari mu mishaha y'abanyagihugu bo mu gisagara ca Marseille hamwe n'abakunzi b'uwo mugwi. Pape Diouf yaragiye mu bihe vya vuba mu bihugu bitari bike byo muri Afrika yo mu burengero.
Tukivuga kuri virusi ya corona, Uburusiya bwohereje imfashanyo ngo biyohereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inkuru mugezweho na none na Thomas Kamirinde.
Television Rusia 24 yo mu Burusiya yatangaje ko indege ya gisirikare y'Uburusiya yahagurutse uyu munsi hafi ya Moscou yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ijyanye ibikoresho by'ubuvuzi n'utuntu two gupfuka umunwa n'amazuru. Nk'uko ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kibisobanura, President Vladimir Putin w'Uburusiya na mugenzi we Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuganye iby'iyi nkunga mu kiganiro bagiranye kuri telefoni ejo bundi kuwa mbere. Dmitri Peskov, umuvugizi wa Kremlin, presidence y'Uburusiya, yasobanuriye itangazamakuru ko President Putin yatanze iyi mfashanyo kuko yizeye ko Amerika nayo izagoboka Uburusiya igihe kigeze nibiba ngombwa. Umwe mu bakozi ba Maison Blanche, presidence y'Amerika, waganiriye na radio ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa NPR, we yavuze ko ikigo cy'igihugu cya Amerika kigenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa, FDA mu magambo ahinnye y'Icyongereza, kizabanza gusuzuma iby'Uburusiya bwohereje mbere y'uko bitangira gukoreshwa na rero muri Amerika. Mu minsi ishize Uburusiya bwari bwoherereje n'Ubutaliyani imfashanyo z'ubuvuzi.
Perezida wa Algeria yahumurije rubanda ko Leta izahashya icyorezo cya virusi ya corona, anasaba ko bakwitwara neza. Inkuru mugezweho na Frederic Nkundikije.
Perezida Abdelmajid Tebboune yaterukaga mu banyagihugu ejo ku munsi wa kabiri abasaba kwigenza neza kugira ngo bafashe mu gikorwa cyo kurwanya ikiza cya corona. Mu iki gihe uyu mugera ubandanya kwiyongera kandi n'igitigiri cyabo uhitana kiriko kiriyongera. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo igihugu, Tebboune yavuze ko Leta gushika ubu ishoboye gutuza ikiza cya corona, ngo naho muri iki gihe amafaranga yahorava mu munyimbo w'ibitaro yagabanutse. Yateka mu kandi abanyagihugu kabasaba gukurikiza ingingo Leta yafashe hamwe n'impanuro z'abaganga mu ntumbero yo kugabanya ubwandure bw'icyo kiza. Abanyajeriya batari bake ntibubahiriza ingingo zashikirijwe na Leta mu mugambi wo kugabanya ikiza cya corona, zirimwo mukwabu wo mu ijoro mu ntara 10 z'igihugu, hamwe n'ingingo zitegeka abanyagihugu kuguma mu ngo zabo mu micungaro y'umumanuko bw'umurwa mukuru Alger. Mu ndwi iza bitekanuje ko Leta yugara amashure, kaminuza hamwe n'imisigiti.
Abaganga muri Uganda bavuga ko ingamba zo kurwanya ikiza cya virusi ya corona mu gihugu zishobora kuzatuma abantu batari bake bapfa. Inkuru mugezweho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yategetse ko abanyagihugu baguma mu ngo zabo ku munsi wa mbere w'indwi, ivyo mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira ry'ikiza cy'umugera wa corona mu gihugu. Gushika ubu abantu bamaze kwandura umugera wa corona muri Uganda ni 44 n'ibiburiburi. Perezida Museveni yaziririje imodoka mu mabarabara mu kiringo cy'iminsi 14. Yatangaje ko Leta izofasha mu gutwara abantu bakeneye kuvugwa byihutirwa mu bitaro. Yamara Rusesa baniya za Leta zijeje gutwara abantu mu bitaro ntizikora neza. Ekwaro Obuku yahoze ayoboye ishyirahamwe ry'abaganga mu gihugu cya Uganda yavuze ko kuziririza imodoka z'abantu basanzwe mu mabarabara bizokunyura urugero rw'abapasoni bapfa bariko baribaruka. Bamwe mu banebagura Leta n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bagiriza Leta ya Uganda ko iri ikoresha ingufu z'umurengera mu kubahiriza ingingo zafashwe zo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Bavuga ko abantu benshi bazopfa badahitanywe n'umugera wa corona, ko ahubwo bazohitanwa n'impfu abantu boshoboye kwirinda.
Murakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tujye noneho mu karere. Ibutse ko hari radio Ijwi rya Amerika igira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Umuhari Mapu Burundi Buhire urasaba abakandida bazahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu Burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umuvugizi w'umuhari Mapu Burundi Buhire Libera Ntibashira kandi ari Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Aravuga icyatumye batera kamo bandikira abo bakandida mu matora ari imbere.
Twateye kamo abarundi bose harimo na leta witariki 19 zo kwezi kwa gatatu kugira bafata imigambi n'imigabo bakingire abarundi uwo mugira utarashika. Ikindi ni uko mu minsi heze twari dufise inkuru y'uko umugira washitse ariko leta y'u Burundi ikaguma ibihakana. N'ikimenyamenya ni uko abaje babiri bagwaye uwo mugira baje bavuye mu bihugu byo hanze, kuvuga yuko leta y'u Burundi itafashe ingingo zo kubashyira ahantu ngo babapime babakurikirane. Mu ncamake rero twandikiye abakandida kuko twovuga yuko aribo uno munsi twokwita ko baserukira abandi kugira bafashe gushikana kure ubutumwa tw'abarundi.
Hanyuma ku bijanye n'icyo kiza nk'uko mubivuze abantu babiri baza bemejwe ko bafise uwo mugera wa corona mu Burundi, n'ikihe musaba muri rusanga abategetsi ba leta y'u Burundi muri byo bunebagura n'igihe mubona bokosora n'inyifato muvuga mwo kwifuza ko bogira ku byerekeye icyo kiza?
Dusaba yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingira abarundi kugira hafatwe bake. Uburundi bavuga ko yari ile bofatira ko bimaze kuba mu bindi bihugu na cyane cyane turavye aho uwo mugira basa n'uko bawutsinze. Ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika ajyamanama yahuza abantu benshi abamanama y'imigambwe cyane cyane kubera muraze kutwimirira amatora muri ukwezi kwa gatanu, biba iby'imisa, biba abanyeshuri bari ku mashuri, eka ingingo zose zotuma abarundi hafatwa bake kuko muraze kwikira uwo mugira wandukira cyane. Turabitomora neza muri uru rwandiko twanditse.
Muri make uburyo ibihugu byo muri Afurika bifise n'ubuke no muri ibihugu biteye imbere turana ngene hari ibibazo cyane byo kuronka ibikoresho nk'ibyo kwikingira ku byerekeye nk'u Burundi mubona ari kiye cokogwa?
Nico gituma twatya kamo itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu kugira Burundi bwitegure kugira abantu bwitegure. Turazi ko ari ubukene bwinshi arico gituma u Burundi tutegereza kutabaza makungu ibihugu bigafasha mu kurungikana cyane cyane ibikoresho n'imiti ikenewe kugira bashobore gupima abantu benshi na cyane cyane bimwe bita respirateur bifasha abarwayi guhumeka. Hanyuma rero no gukingira bijya bifuka ku munwa bagatera kama makungu agafasha na cyane cyane rero abarundi bakarengera ibyo batandukanye byose bakumva yuko batewe ari urugamba bazagwanira hamwe be binashobotse ibikoresho bimwe bimwe byo gufuka ku munwa bakabikorera mu Burundi.
Yego, mukurangiza muri make tugarutse kuri ivyo vy'amatora, amatora yimirije kuba mu kwezi kwa gatanu, mu gihe uwo mugera uriko urabica bigacika ku isi washitse no mu Burundi, kubwanyu kuvyereke umuhari wanyu mapu ya Burundi buhire, mubona ayo matora yo kwigizwayo mubibona gute muri make?
Ikihutirwa cyane nuko abarundi baje hamwe bakagwanya icyo kiza bya politike bakavyigiza inyuma bakabihagarika kuko bishoboka kwa amatora yukiringo mu ngwano ni ngwano abantu bazateza kugwana. Hanyuma rero ivyo rero abanyapolitiki bo kwicara hamwe bakiga neza ingene ingingo zofatwa ku bijanye n'amatora bakavyumvikana ko murazi neza ko mu Kirundi ibintu nk'ivyo bishitse abarundi barayaga hanyuma bagatora umuntu urashe. Ariko navuga yuko ikihutirwa nuko abarundi barengera amacakuri yose ariho bakagwanya icyo kiza bagatorera umuti n'ibibazo byose bihanze u Burundi biciye mu biganiro.
Murakoze cyane, turabashimiye. Yari Libera Ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire, mwikete bandikiye abakandida bazo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu Burundi kubijanye n'ikiza cy'umugera wa corona cyamaze gushika mu Burundi. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe kudutumira.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ishyirahamwe Umucyo Foundation rifite icyicaro mu Bwongereza rirahamagarira Abanyarwanda gutanga inkunga yo kugoboka abari mu Rwanda babuze aho bakura amaramuko kubera virusi ya corona. Aganira n'ijwi rya Amerika, umwe mu bashinze Umucyo Foundation, Gisele Perosi, yavuze ko iyo mpuruza yitabiriwe neza ku buryo mu ijoro rimwe gusa habonetse amafaranga ageze ku 500,000 y'Amanyarwanda. Gisele Perosi yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Gisele Perosi, murakaza neza ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze, mwiriwe.
Mwiriweho neza, muraho. None iriya mpuruza yanyu yo gufasha yakirwe ite?
Yakiriwe neza n'aba diaspora bo mu Bwongereza ba London. Twese twabyumvishije nk'uko abandi bantu bose bari kubyumva. Duhitamo nyine kwishyira hamwe
mu Rwanda ho abo mufasha bamaze kumva yuko mwatangiye kubafasha nabo babyakiriye nkuko nguko
babyakiriye neza cyane bumvaga batangiye kwiheba ariko ubu ngubu twababwiye yuko ubufasha buri mu nzira bumva ko bafite morale.
Zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo kino kiza cya corona gishobore gukumirwa vuba za leta y'ibyo hino dushyizemo na leta y'u Rwanda zafashe ingamba zo kugira ngo zibuze abaturage kujya hanze guhurira hamwe. Wowe urabivugaho iki?
Ndabyumva ko ari ibintu bikomeye bari muri aya ni amateka akomeye abantu bose birakomeye kuguma mu nzu ntacyo ufite waragikuraga hanze umuntu akubwira ko utagomba gusohoka ariko ni muri izo mpamvu zo gutuma nyine ngo icyorezo gihagarike niyo mpamvu abantu bose bagomba kuguma mu nzu naho turi hano tugomba kuguma mu nzu ariko guverinoma iri gukora ibishobotse byose ngo abo bantu batishoboye ibiryo bibagereho bagume mu rugo bashobore kurya. Natwe rero natwe dushaka gufasha abantu ba diaspora bo mu Mucyo Foundation abamambre bose turabyumva ko ari ikibazo ariko niko bigomba kumera abantu bagomba kuguma mu nzu.
None se iriya mfashanyo murimo mukusanya abo muyiteganyirije izabageraho gute?
Ubu ngubu abantu bose badufasha abari kwitanga abanyamuryango abamambre bashoboye kwitanga barabitugezaho kuri transfert bancaire hanyuma natwe tukazabagezaho abo ngabo mu Rwanda nabo kuri transfert dukoresha icyo kitwa World Remit ariyo money transfer ijya direct kuri mobile y'umuntu kandi tukadufite umumambo wacu mu Rwanda ubidufashamo yitwa Alphonsine Mukayiranga niwe uduhagariye ndibese tuzohereza ayo mafaranga akayadistribute.
Uwo mugiraneza wafasha mu Rwanda gutanga iyo mfashanyo mu rwego rwo kwirinda ikiza cya corona agenda kumanga kuri buri rugo ahereza buri wese abigenza gute kugira ngo nawe ashobore kwirinda?
Ibyo ni ikibazo cyiza cyane ntabwo ashobora gusohoka nanibagiye no kuvuga ko akorana n'umurenge wa Kicukiro na Remera ariri muri Gasabo niyo ishobora kwidentifya abo bantu abari bo ikamenya ngo mbese abakeneye ubwo bushobozi n'ibandi urumva abicisha muri abo ngabo ku murenge noneho we akadistribua kuri mobile money bamaze kumubwira ati abangaba nibo bakeneye mbese ubufasha. Icyo gihe rero adistribua kuri mobile money biremerewe kugeza amagingo ya yuko umuntu asohoka akajya guhaha. Urumva iyo umuntu yari amaze kwibona kuri mobile money ashobora kujya kuri boutique agahahira umuryango.
Mwatubwira muri makeya niba hari akantu kabagezeho kugira ngo mugahishurire abumva ijwi rya Amerika?
Katugezeho cyane kandi ndabashimira cyane cyane n'umutima wanjye wose abashoboye kudufasha n'abarimo kudufasha. na ni ibintu bitabiriye mu ijoro rimwe nk'umu co-founder wacu undi Pascaline Nzigamasabo niwe rwose nawe wabashize hamwe yaraye ijoro navuga ko yaraye ijoro akora na ari kuri WhatsApp yorganize ibyo byose nawe ndamushimira cyane ndabashimira twamaze kuyabona ariko turashaka nayandi ntago biri burangirira ha ndumva ko dushono no gusaba abandi bose batwumva ubu ngubu kuri Voice of America yaba batwumva abareba ubishobore adufashe information ndaza kuzitanga ziraba hari na information dairy ziri kuri website uko wadufasha ariko ndaza no gutanga n'izindi ukari direct cyangwa nange ukangiraho
Gisele Pelosi ndabashimiye cyane kubwaka kanya mwahaye ijwi rya America
namwe murakoze cyane
Ikiganiro kirambuye mushobora kuza gikurikira ku ijwi rya America muri gahunda zacu zitaha ndetse no kuri Facebook ejo muri video ni naho muzamenya huko mushobora gutanga inkunga yo gufasha ababuze amikoro kubera virusi ya corona urunani kopa 2020 ruhuriyemo imigambwe 8 rurahamagarira abanywanyi barwo kuzahundagaza amajwi ku mukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu Burundi inkuru y'ijwi rya America ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda
inyuma yaho mu gwiseni utangarije ko abakandida indwi ari bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu mu matora y'igenekezo rya 2020 mu kwezi kwa gatanu uno mwaka imigambwe n'inani biriko biratangaza abazoshigikira urunani kopa 2020 rurikiye mu migambwe 8 rwashikirije kuri wa gatatu uwo ruhamagarira abanywanyi bago kuzoha amajwi
imigambwe yurikiye mu runani kopa 2020 ariyo radebu piebu kaze fdd PMP, Florina, PL, PLP, Inkinzo, yiteguriye yose hamwe gutora General Major Evariste Ndayishimiye yashizwe imbere kuzoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020.
Jean Dodier Mutabazi arongoye unani kopa 2020 ntiyashimye kwishura ibibazo byamenyesha makuru. Ariko mu itangazo umunyapolitike yashize ahabona yasiguye icyatumye muri urwo runani bafata ingingo yo gushigikira umukandida wa CNDD FDD
tumaze kwiheza umwidondoro n'icumwe wese yamaze muri abo indwi mu bikorwa bya politike baranguye no mu kazi twisunze ibyifuzo bya bene gihugu mu gisata cy'imibano mu butunzi na politike ku Burundi twisunze kandi ko inzego zo mu makomine mu ntara no ku rwego rw'igihugu umugambo umwe wese uhurikiye mu runani kopa abo bazokwitoza kwisunze ubushobozi intumbero n'icumwe wese yamariye abarundi muri abo bahiganwa hanyuma y'ivyo vyose tumaze kwiheza ivy'umwe muri abo ndwi bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu tukongera kae tukisunga kandi ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi yerekana igihagararo cy'umukuru w'igihugu mu ngingo yayo ya 96 k'umukuru w'igihugu ari we nkinzo y'intahe y'ukwikukira no gukingira imbibe z'igihugu byumvikana ko afise uruhara ntangere ku nyungu n'iz'umutekano w'igihugu
urunani kopa 2020 ariko rumenyesha ko imigambwe iruhurikiyemwo izoja mu yandi matora yigenga Jean Dodier Mutabazi arurongoye afise akamatera abanywanyi b'iyo migambwe kubijanye n'ingingo ugurunani rwafashe
kuvyerekeye amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine imigambwe ihurikiye mu runani kopa 2020 izokwiyamamariza abashizwe imbere niyo migambwe imigambwe ihurikiye mu runani kopa 2020 ihamagariye abanywanyi bayo bose abakunzi n'abazoyitora bose kuzokubahiriza ibi dushizweko umukono kuri uyu wa mbere ndamukiza 2020
urunani kopa sigogo nyene rumaze gutangaza ko zoshikira umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arashigikiwe kandi n'imigambwe FNL na Sangwe Pader indongozi z'iyo migambwe ziherutse nazo nyene guhamagarira abanywanyi bayo kuzohunda amajwi uwo umugambwe uri ku butegetsi washize imbere mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi
Abaturage b'abakongomani batuye muri teritwari ya Uvira iri mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika abafungiye imihanda ihuza Uvira na Fizi bigatuma bamwe mu bagenzi bakoresha amato kugira ngo bambuke umuhanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Abagenzi n'abatwara ibinyabiziga bakoresha ibarabara rya gatanu ryo bakunze kwita Route Nationale numero 5 riva Uvira rigana Ifizi no mu ntara ya Manyema bamye yuko amazi y'ikiyaga cya Tanganyika bafungiye umuhanda, aho biba ngombwa yuko bamwe mu bagenzi banyura mu mato abandi nabo bakambura ibirato bagakunja amapantaro kugira ngo bambuke ayo mazi yafunze ibarabara rya Ruanga. Kashugo Matias iwe n'abandi bagenzi twabasanze muri Ruanga bagiye mu mujyi wa Baraka batwiganira ingorane bari guhura nazo kubera iri barabara.
Tushaka guverinoma vraiment abo baze barebe ibintu byabaye hano. Ibarabara ryose girafuye kuva Uvira ugiye Baraka na masaha menga amasaha 17 uvuye Uvira samoy urashika Baraka iyindi samoy kubera nda barabara. Ibarabara ryose yuzuye amazi, imazi ya Tanganyika yavuye mu Tanganyika noneho yafashe imisozi y'ibarabara yafunze ibarabara ryose. Murebe mwese amato noneho niyasigashoze abantu mu ibarabara, murabibona muri monde nzima muri Afrika murabibona uko ubwato busoza abantu mu ibarabara. Noneho ni kibazo turonse abantu barishura amataxe kuri fonere, abamotari barariha amataxe burumunsi n'amataxe. None ayo mafaranga azagenda hehe? Abantu bafuye n'inzara kuri Baraka teritwari ya Fizi fishinga nyinshi cyane yoshobora gutabara Uvira hejuru y'ingorane twaronse. None imitogari iraca hehe? N'imodokari y'amaonji ifisha abantu 10 ni ngomba bururuke mu yamazi batambuke n'amaguru cyangwa binjire mu bwato, ubwato bubajabure babure kwinjira kandi imodokari. None ibyo bindu turashika hehe?
Kubwayo Eustache ahamye yuko uku gutembera kw'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika muri iri barabara bigira ingaruka kuri za moto zabo.
Iri barabara rihuza Uvira na Baraka riratugora tutesheje cyane abamotare mugenda tumugenda dusuguma amamoto abantu bakururuka bakajya mu mitumbo. Imoto zacu uri mu kugenda zikajya zinywa amazi nturi murengane ucuvaho ku ibarabara rya Uvira ugana uva Baraka ugana umanuka Buvira. Ibarabara imoto ucugenda urasuguma gushika kuri Buvira kubera amazi yabaye imoto iba yanyoye amazi.
Bamwe mu baturage b'abakongomani ndetse n'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zari zisanzwe zikoresha iri barabara rya Uvira Baraka bamye kubica ibiciro by'ibicuruzwa byiyongereye kubera gusenyuka kw'iri barabara.
Twebwe turabona ko tugeramiwe bivanye n'ibidandazwa kwa byaduze cyane gose. Ku by'ukuri turabayeho nabi, ibidandazwa byose byaduze guhera ku muceri, ibiharage ndetse n'utugato mu isoko, amavuta byose, umunyu byose n'udutore twagugwa amajana 2 ubu twagiye ku mafaranga amajana 5. Igitunguru cyagugwa ijana kigeze ku mafaranga amajana 2.
Hassan Patrick n'umuyobozi ushinzwe gutwara ibintu n'abantu muri Uvira asaba leta kubakorera ibarabara kuko bafite impungenge zo gukoresha inzira y'amazi bitewe nuko imizigo yabo ikunze kubura ndetse hari n'amato ajyaruha mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi wa teritwari ya Uvira Alex Rashid Kasangala avugana n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko iki kibazo cy'amazi ya Tanganyika yinjiye mu ibarabara ari ingorabahizi kuko usibye ibarabara amazi y'iki kiyaga yasenye n'amazu y'abaturage ndetse namwe mu masoko ya Uvira. Kubera gupfa kw'iri barabara usanga bamwe mu baturage bakoresha ubwato bwihuta ubwo bakunze kwita kano rapide bava Uvira bagana Baraka, aho kugira ngo banyure muri iri barabara rya gatanu ryo bakunze kwita Route Nationale numero 5 ryibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'amazi y'imvura n'ay'imigezi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Nshuti mwarimu duteze amatwi, ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho. Uwashyize hamwe aya makuru ni Fatuma Karara Animasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Mbashimire rero nongera kubararikira ibindi biganiro byacu. Tubifurije mwese amahoro n'ubuzima buzira umuze no kubasha guhangana n'iki cyorezo cya virusi ya korona. Twese hamwe tuzayitsinda. Thank you.